Batatu muri bo baturuka mu muryango umwe n'umugabo w'imyaka 66 umukenyezi wiwe w'imyaka 57 hamwe n'umuhungu wabo bafite imyaka 38 y'amavuko nkuko amakuru ya Amerika ryaronse n'imyidondoro yabo bizerekana umuntu agira kane n'ubigitsina gabo w'imyaka 37 ababo mu muryango umwe bajanywe mu kibanza cyo gusuzumirwamo umugera wa corona bavuye mu gihugu cya Kenya gufubu wabo yitabye y'Imana. Amakuru yemezwa n'umuryango nuko bashitse ku rugabano rw'u Burundi na Tanzania ikobero bataramenye ingingo ya leta isaba umuntu wese yinjiye mu gihugu wavuye mu bihugu by'akarere hamwe n'ahandi ko ategerezwa kumara iminsi 14 mu kibanza cyo gusuzumirwamo kandi amafaranga y'ihoteli n'ukwibeshaho muri ico kiringo akaba ari wayirihira yose. Kuri uyu wa mbere yabo bantu bane niho bari barangije iyo minsi. Bamaze kubapima bagasanga badora umukuru w'igipolisi bita chef de poste mu Gifaransa ikobera muri komine Butihinda intara ya Muyinga mu buraruko bushira ubuseruko yaciye bata muri yompi ababwira ko batemerewe kuja mu miryango yabo kugeza barishitse ya nyuma ku mafaranga basabwa. Ayo nayo yose hamagera ku 5,560 by'amarundi umwe wese yishuzwa 140 kuko ku munsi icumba kiriho 10,000. Aba bantu bafungiwe hamwe mu kumba k'imetero imwe kuri zibiri akazuka asurwa umwe bitumamwo kakaba karaho nyene muri ako kumba nk'uko amakuru avikobero yavyemereye ijwi ry'Amerika. Kugeza kuri uyu wa mbere mu ijoro umwe mu bajyango b'abantu yamenyesheje ijwi ry'Amerika ko batigeze bafungurirwa kandi ko n'umugira neza yagerageje kubashyira imfungurwa yanki bakuzi bagezaho. Imiryango isaba ko barekurwa imenyesha ko imbere n'inyuma atayandi mafaranga bari bafise kiretse itike yo kubagarukana mu gihugu c'amavukiro. Pacifique ni nahazwe umukuru w'ishyirahamwe Focodere rikorera hanze y'igihugu akaba ari no mu batanguye kubatabariza asigura kwifungwa ryabo ataho ritaniye niho nyangwa ry'agateka kabo.
Ivyo bintu biratandukanye gose n'amategeko. Icya mbere no kwibutsa ko umuntu aja gupfungwa kubera ko hari icyaha kimuriko cyangwa akekwa ko kikaba ari n'icyaha kenshi kinakomeye mu gihe atabibaza ko ari uhava atoroka cyangwa abandanya gikora. Aba ntibagiye kubandanya bakora icyo cyaha. Icyo cyaha bari kwari n'abashyira ko ntikinashoboka mu gihe atantumbero yo kugikora bari bagifise. Nagomba nibutse ko mu mategeko mpana byaha bidashoboka ko umuntu akora icyaha atarafitiye intumbero. Hari icyo bita l'élément intentionnel yo gukora icyaha. Abantu bashyizwe mu ihoteli ku nguvu barabitegetswe ntibashobora no kubireka. Iyaba ari abantu bonyine birondereye ihoteli bakayibamwo iminsi heze ntibarihe aho bashobora kuba hicaha, ariko ubu barabitegetswe nta n'ikindi bashobora kugira kiretse kuyijamo. Ikigira kabiri ntibyumvikana igituma intumbero ya mbere ibaye ibyo kubafunga iby'agateganyo. Ibyo bakoze bibaye bitari icyaha bihinduka ideni risanzwe. Amategeko y'u Burundi ntavuga ko hari umuntu n'umwe afungirwa ideni. Icya gatatu nagomba gusaba ko mu bijyanye no kurwanya coronavirus iyi ngendo yo gutegeka abantu kujya mu mahoteli niba adakwiye guhagarara igihugu ikarondera uburyo nk'uko no mu bindi bihugu byose biriko biragenda hakabaho uburyo bukwiye kurwanya ikiza cya coronavirus. Nimba dushaka kurwanya coronavirus ngo tuyitsinde, kimwe mu bigwanisho ni cyitwa solidarite. Ntushobora gutererana abantu bavuye guhamba, abantu babatama bigori bayo magogo bakenye ngo nibabe ari bo bariha ibijyanye no kudukingira twese. Abategetsi b'u Burundi bikubitagashi aba bantu barekugwe atakibanje gusabwa leta na ministere y'ugufashatana munda barabingene bariha ayo madeni byihuse ubundi no kwambika ibari igihugu cyacu.
Ku bantu barenga 550 bari beganijwe hamwe mu ntara ya Muyinga abarenga 100 batashe hagati yo kwa Mungu no kuri uyu wa mbere. Abitwa ko bafite amikoro beganizwa hamwe mu mahoteli atatu muri komine Butihinda iruhande y'umupaka wa Kobero, mu gihe abitwa ko ari bantu nikora bajanwa mu kigo cy'ishure muri komine Giteranyi. Abari muri ico kigo bivugwa ko bari mu mibereho mibi cyane uretse ko baryama nabi bakaba banafungurirwa rimwe ku munsi kandi bakarya ntica ntikize nk'uko izabona bivyemeza. Kure yaho gato muri komine n'intara ya Rumonge mu manuko bushyira uburengero bw'u Burundi abajejwe amagara y'abantu kuri uyu wa mbere barekuye abantu 146 bari bamaze indwi zibiri beganijwe mu kigo cy'ishuri ry'imyuga ku mugwa mukuru w'iyo ntara. Bakaba bari batahutse bava mu bihugu bibanyi bya Tanzania na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo haraciye indwi zibiri. Kuva leta itangaza ingingo ntakirigera yishura ku byerekeye ibibanza bitandukanye biri mu ntara ku mipaka u Burundi buhana n'ibindi bihugu byeganizwamo abantu. Mundu weze umuryango mpuzamahanga uharanira ubwigenge bwa kiremwamuntu Human Rights Watch wasohoye itangazo usaba leta ko mu byikora byose mu kweganiza abantu hamwe byokorwa hisunzwe uburenganzira bwa kiremwamuntu bufatiye ku neza yiwe. Roger Wikaneza, Ijwi rya Amerika.